Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti banywanyi muduteze amatwi, nihedirwemo basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turagezwaho na Eugenia Mukankusi.
Amakuru turahera ku mugabane w'Uburayi. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko yavuganye na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ejo kuwa mbere ibyerekeye ifungwa ry'imipaka y'Ubufaransa ku ngendo ziva mu Bwongereza, kandi ko impande zombi zishaka gukemura icyo kibazo vuba bishoboka. Yagize ati, maze kuvugana na Perezida Macron, twagiranye ikiganiro cyiza cyane kuri telefone kandi twembi turumvikana neza aho buri wese ahagaze, kandi turashaka gukemura ibyo bibazo byose vuba cyane uko bishoboka. Ishami rya ONU ryita ku buzima w'Imesi rirahumuriza ku bijyanye na virusi nshya ya corona yabonetse mu Bwongereza, ivuga ko ari ibisanzwe mu buryo icyo cyorezo cyagombaga kwigaragaza. Abategetsi muri Imesi banavuga ko ari byiza ko iyi virusi nshya yatumye ibihugu bihangayitse bihita bishyiraho inzitizi ku ngendo mu Bwongereza na Afurika y'Epfo. Bavuze ko kugabanya ingendo byakozwe mu buryo bwo gushishoza no kugabanya ingaruka, ariko ko ari na ngombwa kumenya ko ibi bibaho mu bijyanye n'iki cyorezo. Ikindi bavuga nuko ibikoresho bishya bibasha gucunga iyo virusi bikora neza. Mu kiganiro yakoresheje Mike Ryan ushinzwe ubutabazi bwo mu bihe bikomeye, yavuze ko ari ngombwa cyane ko hatagira ikintu gihishwa, ariko ko ari na ngombwa cyane kubwira rubanda ibintu uko biri. Abayobozi muri WMS bavuga ko inkingo zakorewe guhangana na COVID-19 zizabasha n'iyi virusi nshya, nubwo bikirimo gusuzumwa kugira ngo bamenye neza koko ko bishoboka. Tukivuga ku bijyanye na virusi ya corona, intara ya Ontario ituwe kurusha izindi mu gihugu cya Canada, ejo kuwa mbere yatangaje ko igiye gufunga bimwe mu bikorwa by'ubucuruzi guhera tariki 26 yo ku kwezi kwa 12 hamwe n'amakoraniro hafi ya yose abera mu nzu, mu gihe igerageza guhangana n'indi nkubiri ya COVID-19. Amaduka amwe akenewe cyane nkagurisha ibiribwa azagira umubare w'abantu ntarengwa, mu gihe andi maduka menshi azemererwa gusa gutanga ibicuruzwa abantu bafatira hanze y'iduka bari mu modoka. Kurira imbere mu maresora nabyo bizabibujijwe. Abayobozi baravuga ko hatagize igikorwa ubu ingaruka zabasimusiga. Iyo guma mu rugo icagase irareba intara yose ya Ontario kuzageza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa mbere gutaha. Iyo ntara yarayitangaje abantu 2,223 bashya banduye. Mu minsi 7 ikurikiranye umubare warenze 2,000. Impuguke zishinzwe kurwanya COVID-19 mu ntara ya Ontario zivuga ko abantu bagera kuri 300 bari mu byumba by'indembe mu bitaro, ariko ko uyu mubare ushobora kuzamuka ukagera ku 1,500 hagati mu kwezi kwa mbere. Byumvikanisha neza ko Ontario igomba gushyiraho ingamba zaguma mu rugo ku buryo bwihuse bushoboka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yashyize ahagaragara ibirego ku muntu wa gatatu uvugwaho ubufatanyacyaha mu iterwa rya bombe mu 1988 ku ndege ya Panam mu kirere cya Lockerbie muri Ecosse yahitanye abantu 270. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 747 yaraturitse. Mu bo yishe harimo Abanyamerika 190. Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika William Barr mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere yavuze ko nta kintu na kimwe kizahagarika Amerika na Ecosse gushaka ubutabera kuri iki kibazo. Ukekwa Abu Agira Mohamed Masoud Keir al-Marimi wahoze ari umuyobozi wo mu rwego rwo hejuru rw'ubutasi muri Libya ashinjwa ibyaha by'urugomo bijyanye n'iterwa rya bombe ari mu maboko y'ubuyobozi bwa Libya nk'uko Barr yabivuze. Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yavuze ko Masoud yakoze imirimo itandukanye mu rwego rw'iperereza rya Libya, harimo kuba impuguke mu bya tekiniki yo gukora ibisasu biturika kuva mu 1973 kugeza muri 2011. Amerika inavuga ko Masoud yagize uruhare mu gitero cya bombe mu 1986 ahantu ho kwidagadurira hazwi nka La Belle Discotheque mu burengerazuba bwa Berlin mu Budage. Amakuru tuyasohoreze muri Cameroon. Cameroon ivuga ko abasivili 200,000 bo muri Centrafrica bambutse umupaka bahunga muri iyi minsi mike ishize. Igihugu kizakoresha amatora kuri iki cyumweru, kandi abo bose bahungira muri Cameroon bavuga ko hari ubushyamirane bwigaragaza. Abatuye Igaruwa Bure bavuga ko mu minsi ine ishize babonye urujya n'uruza rw'abasivili bidasanzwe bava mu gihugu baturanye cya Repubulika ya Centrafrica. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba muri Cameroon yavuze ko abantu bagera ku 1,000 bambutse binjira kwa 5 bahunga urugomo mbere y'amatora. ejo kuwa mbere umuvugizi wa guverinoma ya Centrafrica yemeje amakuru yavugaga ko Uburusiya n'u Rwanda byohereje abasirikare amagana mu gihugu cye. Itora ryo ku itariki ya 27 y'uko kwezi ribonwa nk'intambwe ikomeye yo kugarura amahoro muri Centrafrica.
Eugenia Mukankusi, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41, naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 48 ya radio Inshuti ya Bose. Amakuru yo mu biyaga bigari, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania.
Aha twasenye dufite uya masura bye naburarwayo abafatanye nebeshi kweri barata imbakete nyuma y'inkambi bagiye gusenya amatse guhera abantu beshi kweri
kita mu ishyamba yaraza baramugaye atagatundi bagwaye umutima twasabye gushyira mu idufasha udukwi tukashaka.
Abo ni bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Mu Rwanda ho Perezida Paul Kagame yatangarije Abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha wa 2021 Abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Izo nkuru n'izindi ni mukanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangarije Abanyarwanda ko mu mezi atatu abanza y'umwaka utaha w'2021 Abanyarwanda bazaba bagejejweho urukingo rwa COVID-19. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi Boyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu bihe bisanzwe ijambo n'iri Perezida yarigezaga ku Banyarwanda binyuze mu nama y'igihugu y'umushyikirano ari ukubera ibihe byo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 sirimo, iyi nama yarasubitswe. Mu ijambo Perezida Kagame yatanze yifashishijwe ikoranabuhanga yagaragarije Abanyarwanda uko igihugu gihagaze. Perezida Kagame yavuze ko nta muntu wari uzi bizaba mu mwaka w'2020 ko nta wari witeze ku icyorezo cya COVID-19 cyakwira isi, ndetse u Rwanda rukaba rumaranye nacyo hafi umwaka wose. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rwafashe ingamba zikomeye mu rwego rwo kwirinda kandi yumvikanishije ko mu gihe gito rushobora kuba rwagejejweho inkingo.
Ibihugu bikomeye birashaka kwiheraho, ibyo bihugu biragenda bigura urwo rukingo uburyo ibindi bihugu kugira ngo baruge birakomeye, ariko ntabwo bizahera. Hari uburyo bwitwa hari COVAX organization iriho ishakisha uburyo urukingo rumaze kuboneka, rumaze gusohoka, rwazagera no ku bindi bihugu nka Afurika. Dufite amahirwe nk'u Rwanda muri Afurika, ubwo tuzaba mu ba mbere bashobora kubona urwo rukingo. Ndizera mu mezi ya mbere nk'atatu ane y'uyu mwaka mushya tugiye gutangira, cyangwa se nibitinda kugera mu kwa gatandatu tushobora kuba twabonye urukingo rugira abantu umubare ruramira, nubwo bitaba ko ari abantu bose.
Umukuru w'igihugu yanavuze icyo u Rwanda rwiteguye gukora nyuma y'aho mu Bwongereza hadutse ubwoko bushya bwa virusi ya korona buri gutuma ubwandu bw'iki cyorezo buzamuka ku muvuduko ukabije.
Ibyo niyo bikimara kuba iyo virusi nshya ishingira kuri iriya ya mbere corona virus, abantu baracyabikurikirana kumenya icyo ari cyo, indege zihagarikwa n'iki, ubwo natwe turaza gusuzuma turebe uko tubyifatamo. Ntabwo twakwirengagiza gusa ngo tuvuge ngo abandi bahagaze, kandi twebwe dukomeze, turaza kubyiga vuba mu gihe gito turamenya natwe niba tugikomeza ibyo cyangwa tuza guhagarika cyangwa tukagabanya.
Ku bindi bibazo bya politiki y'u Rwanda n'amahanga, Perezida Kagame yasubije umudepite Caroline Maroni ukuriye komite ngenzuzi mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, wamwandikiye amusaba kurekura Bwana Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda kuva mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Perezida Kagame yagaragaje ko atatunguwe n'amajwi amaze iminsi yumvikana y'abasaba ko u Rwanda rurekura Paul Rusesabagina uri mu maboko y'ubutabera bw'u Rwanda ashinzwe ibyaha birimo iterabwoba, kuko uri mu makosa tabura abamubona nk'umwe.
Family, if somebody in the family does something wrong, it's not always going to be expected that all family members will accept that one of their own has done something wrong. they always try to say, no, we have had this history ourselves. If you look at our past, you have a family, some in the family went and killed members of another family. So the remaining members of the family that did not commit the crime, we always find it difficult to accept that their own actually did that crime, or they will find ways of covering it up or denying it.
Aragira ati no mu muryango iyo hari umuntu wakoze amakosa ntabwo mu muryango bose bemera ko yakosheje na amateka twabayemo urebye hahise hacu twagize imiryango bamwe bajya kwica bo mu yindi miryango abasigaye mu miryango batakoze ibyaha biragora kwemera ko umuntu wabo yakoze icyo cyaha bashakisha uburyo bwo kumuhishira ku nshuro ya mbere kandi umukuru w'igihugu yasobanuye imiterere y'ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Centrafrique
additional force we sent there under a different arrangement is simply to make sure that we can contain any situation that either is aimed at disrupting the elections and also that any groups that would target our forces, so this force would really deal with the matter and without being constrained by the other rules of engagement. So at the same time operating within a legitimate and legal framework.
Ingabo z'inyongera twohereje ku bwumvikane bwihariye zigamije gusa kudufasha gukumira ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigamije guhungabanya amatora cyangwa se umutwe wariwo wose wakwibasira ingabo zacu hatabayeho kubangamirwa n'amabwiriza agenga ingabo zacu zihasanzwe bakabikora kandi mu buryo bwemewe kandi bwubahirije amategeko. Agarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere u Rwanda rutuyemo, Perezida Kagame yumvikanishije ko u Rwanda rwafatanije n'ibihugu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano muke mu karere ndetse ko rugikomeza gufatanya n'abaturanyi. Yavuze ko kugeza ubu hari ibitararangira neza, atanga urugero mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu cy'u Burundi. Gusa Perezida Kagame avuga ko hari ibiganiro biriho bizakomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ko amaherezo bizabonerwa umuti. Mu burengerazuba ariho hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'igihugu yasobanuye ko umutekano wifashe neza nyuma y'impinduka y'ubuyobozi yabaye muri iki gihugu. Gusa yumvikanishije ko ikibazo gisigaye nanone mu majyaruguru aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Uganda, gusa naho akabasanga amaherezo bizakemuka. Muri gahunda ye kugeza ku Banyarwanda uko igihugu gihagaze, yanaboneyeho umwanya wo gusubiza ibibazo byabajijwe n'abanyamakuru ndetse n'abaturage bari mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu bakurikiranaga iki kiganiro. Asuta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Mu Burundi kuri uyu wa mbere, abagize urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga bararahiye n'umuhango wayobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yakurikiranye uwo muhango.
Ahora mugo ya makuru mu gobe mu buraruko bw'umugwa mukuru butunzi bujumbura President Evariste Ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiza ubwizwa nshingiro bemejwe n'umuntu weheze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe abagize urwo rwego n'abashinga amateka atibagiwe umushikanganje wa mbere yarengi yome bunyoni bari bashitse nabo nyene ku rugero rwa Valentin Bagorikundaro kuri mutsu wa sentare yubahiza ubwizwa twara yandi mu gihugu abandi bacamanza batandatu bagize urwo rwego nabo nyene barahiye kutazomena ibanga
Le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi,
Agira ati imbere y'Imana tumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe Bagorikunda Valentin umukuru wa sentare yubahiza ubwizwa nshingiro niyemeje kubahiza ubwizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ibyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro umugwi mushasha w'abagize sentare yubahiza ubwizwa nshingiro rushimagizwa na bose na cyane cyane ahubwo bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza manza kizigenza wa Republika umunyamategeko Jean-Vier Bigirimana arongoye tournant la page Burundi agira ati
kwibaza yuko hoba ari kigiye guhinduka kwibaza ko zoba ari nk'indoto umugabo witwa Valentin Bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane ku butegetsi bwa Nkurunziza nk'umuntu akorera cyane umugambo CNDD-FDD nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ivyo vyabonetse cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twovuga nk'abantu bahanira gato y'akazi n'umuntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD abo cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imiguye y'amatohoza yagirashigwaho muri 2015 ni nyuma yaho
Bigirimana yibutsa ku isentare ya rugwego rukomeye cyane mu gihugu
cyane iyo haduse injyane mu vya politike no rwego ruba ruhambaye cyane kuko hari gihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo harabitwaye bavuye ku matora yibwe nk'iyo harabitwaye bavuye ku ibyo shingo ryaho nyanzwe n'ibindi no vuga yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambo CNDD-FDD n'umugambwe uzi tora abantu mwe nabo cacane kwa mugambwe uzi kwikumira ko ibintu byose
sena yubahiza ubwizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimo uwo mukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho ibitigiriye vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'Arusha hamwe n'ibwizwa nshingiro nyene bisaba bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatu ari abatutsi eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyanya ibishwe rya Amerika muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Umuryango wa Afrika yunze ubumwe uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ishami ry'uburenganzira bwa muntu ryo muryango riratangaza ko rihangayikishijwe n'amakuru yo gushimuta no gufungira ubusa izo mpunzi ibyo kandi byemejwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hase muri Tanzania ni nkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru
Umujyango w'umwe bwa Afrika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohote uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania wo mujyango werekana ko ari hohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi mu itangazo ry'igitata cy'ubumwe bwa Afrika kijerwa gateka kazi na muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko ari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cya Tanzania baburabuzwa bicwa bafungirwa ubusa banyuruzwa ndetse akagiraho abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu bihugu bahunze bavamwe mu rugo rwandiko ijwi rya Amerika rifite ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata honorable commissaire Maya Sahili Fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze Ubumwe bwa Afrika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari kwirukana ku nguvu izo mpunzi ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimo umunyamabanga w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ubumwe bwa Afrika ubu ni umwe mu baserukiye abandi
turiko twitabariza dusaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igisata cyayo kijeyo impunzi cha HCR giturondere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira twavuzemwo kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi wariwe wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha dutegekanya kuguma twitabariza
Ijwi rya Amerika ryabajije ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ryita impunzi ku iryo hohoterwa rirarimenya Tina Gedi umuhanuzi aje kumenyesha amakuru mu biro vya HCR biri Nairobi muri Kenya biraba akarere ka Afrika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya Afrika aravyemeza uwo avuga ishyirahamwe ryita impunzi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati Kuva aho habereye amatora mu Burundi abategetsi b'u Burundi n'abatanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka twebwe nka HCR twarafashije abarenga 2,026 bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka ubwa mbere twibaza ko abo batahuka kugushaka kwabo yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akabatakundi bari bafise bagira Umufasoni Maya Sahil Fadel w'ubumwe bwa Afrika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri Tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya Mutenderi Nduta na Nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira kuri ico kibazo ishyirahamwe HCR rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya Tanzania Tina Gelli yabwijwe rya Amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo HCR ntagiye kugwa na kimwe canke ibyo ryahora riha impunzi gigeze rihagarika ahubwo ni kwitegeye kujya abategetsi ba Tanzania twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye akatari gace Tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi ishyirahamwe CBDH vikari rihane agateka k'impunzi rirashima ko amabi yamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi Leopold Sharangabo icegera c'urirongoye yijeje ijwi rya Amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa
ibyo rero bikaba byarerekanye neza ko ibyo twavuga byose kwari ukuri kuko kuva mu mwaka wa 2018 twane dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri Tanzania zigeramiwe zihicwa zinyuruzwa zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu cya Tanzania ariko ntibyumvikane ubwo rero ko amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu cya Tanzania kigirira nabi impunzi rero tukabusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya Tanzania ugasaba sentare nyafrika yagateka kazi na muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya Tanzania ishigwe imbere y'ubutungane impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye zitwara i Burundi mbere hariho n'ubururero butari buke bw'impunzi zirenga 8 zifungiwe mu mabohero ya Murambya na Bubanza
ijwi rya Amerika ryahamagaye bwana Sudi Mwakibasi umuyobozi ajerwe impunzi mu bushikirangaje bw'intore hagati mu gihugu muri Tanzania kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukuniye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze ku 11 uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye muri ico gihugu ubutumwa yatangiye Nyarugusu ni nabwo yatangiye Induta ne Tenderi yagize ati harageze ko mwese mutahuka kugushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifite muri Tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uza w'2021 uzurangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimo azohava asambugwa
turafuna kinga n'ubwoba yuko mu gihe azabasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo batahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tatabarire tuzoja
abantu mukaba gahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu mu mutekano mu mitima akadushyira mu zindi nkambi
cyane bakadukura ngaha muri Tanzania katashya mu kindi gihugu.
Haise cyo kimwe n'ubumwe bwa Afrika basaba Tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna ico gihugu kicyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Pierre Claveni Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tugume muri Tanzania, ikibazo cy'inkwi ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutendeli. Ni mu gihe bahabwa ibiribwa bitinda gushya bigatuma bakoresha inkwi nyinshi. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovini yasuye iyo nkambi aganira na zimwe mu mpunzi zihatuye.
Reka hamahwe bavuye tuzikuye. Aha twagiye ngira ngo inkoko zikibika. Twavuye muhira cumi n'imwe. Zomara inzizi uraruhuka wohoera. Wavuye inyuma y'ibihugu basubirayo. Nta nk'umuntu arasubirayo mu nzi kangura nyine yarayo gusa. Ngaha twasenye dufiye uyamaso uravye n'aburagwayo. Abafata nyene benshi kweri barata imbakezi inyuma y'inkambi bagiye gusenya. Hamaze guhera abantu benshi kweri. Umuntu agiye nyine abona agarutse. Ningorane
kuduhimiriza yuko twokora amaziko baraje kuduhimiriza ariko natwe turaraba ati noneho twokora amaziko kandi ducana hanze kuvuga ego baraje kuduhimiriza yuko twokora ayo maziko akwiriye gucana inkwi nkeya twaragerageje kuba twoyakora ariko turiko turacana ducanye hanze mu gihe kandi imvura ishobora kugwa na nyamaziko ya kijambere tuyakoze turasanga nyene imvura yagwika yonona baziye ko natwe ko bodishikira kumbure bakadufata mu nda tukaronka igikoni ko bamwe bamwe yego twe harimo abishobora bashobora no kubyiyubakira ariko bamwe bamwe hariho abatabishobora
nzita mu ishyamba yaraza baramugaye atagatundi bagwaye mutima twashabije gushyira mu idufasha udukwi kandi urabona bose nabo kandi urumva nabo ntakundi nuko tubona nuko ari kugwa abana tukya babyagwa nabo twabyaye bagenda mu ishyamba akabagirira nk'imfura mbi bitashoboka
ndasaba ko badufashije imbabura baduhaye amakara yo kubicana nyine hadira ko dutunya twasi abantu tuvuga ati niba umwe tabatunze imyanya mu bitugu niyo dusenya nyine abasari hejuru
tugiye turagira amasanga nyuma abantu baba mama bakobwa bakavakwa ziho zipakura inkwi zitabonekana hafi kandi niyo zije usanga amasosi araheze abantu badafunguye cyane n'abandi bandi kuburyo bashobora kuingeza umutaga bashobora kuzifata mu ijoro gusa umutaga ntibafungure bagira iyi nkwi zipakure
tugacariza inkwi nyinshi kandi ubusha z'amapfa budasha inkwi rero zigasha zitukura cyane nka kubera budasha hari aho ubwo busha bumaze kudasha tugukura kuko nyene budasha bashikuka kujuko nyene kukubera cyangwa udushyize rero batwigishije yuko dushyiramo urukwi rumwe ubwo rukwi rumwe rero nirondereza nyene twakoze nyene hanyuma tugakoresha urukwi rumwe nyene ubwo rukwi rumwe mugabo kubera bisanzwe nyene duteka ubushaza budasha bica bisaba yuko hacagenda inkwi nyinshi hagiye inkwi nyinshi bigaca bisaba nyene yuko hagenda inkwi nyinshi cyane kukubera yo n'ubwo bushaza buba budasha
twasaba nyene yuko badufashe nyene buduhereza azabaduha nyene nk'imbabura bakarara nyene buza baradufasha nyene ku bintu bijyanye
bijanye n'ubukara kugira umuntu hari nko ubu hatweke hari nko abusanga bakwaye asima amaso umutima bikorera n'ijya misi yomaze ntabakirimaze cyacyo sanga rero ni ngorane
Shuti muduteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe